This is VOA in Washington. It's Sunday morning in East Central Africa. Stay tuned for weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ryumvikanira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Muri gice cya mbere cy'ibiganiro byacu turabagezaho amakuru, tubafite ikiganiro tujahe cy'urubyiruko mu kwiteza imbere, mu gice cya kabiri tubafite ikiganiro dusangira ijambo. Turahera ku makuru.
Urakoze cyane Eugenie Mukankusi, ndabaramukije namwe mwese muri kino gitondo cy'umunsi wa Mungu. Ni Oriane itanga ishaka mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Uburusiya ntibwemeye ingingo y'inama mpuzamakungu ijejwe gucungera umutekano isaba amakungu ishimitse kudashigikira referendum iha intara ya Crimea uburenganzira bwo kwikura kuri ku gihugu cya Ukraine ikifatanya n'Uburusiya. Uburusiya nicyo gihugu cyonyine mu bihugu bigize iyo nama kitemeye iyo ngingo ku munsi w'ejo wa gatandatu. Ibindi bihugu 13 byaremeje iyo ngingo, ariko Ubushinwa bwo ntibwari muri ayo matora, bukavuga ko gutora muri ayo matora kw'iyo ngingo byo hava bituma haba amatati n'ingorane. Iyo ngingo yari kwemeza ubwigenge bwa Ukraine, bigasobanura ko referendum y'intara ya Crimea atagaciro yo bifise. Kuba Ubushinwa bwashimye kutaja muri ayo matora bishobora kuba bisigura ko leta ya Moscow yongeye kunegugwa kuko bishigikiye referendum ya leta y'intara ya Crimea. Samantha Power, aserukira leta zunze ubumwe za Amerika muri ONU, yavuze ko kubona iyo ngingo itemejwe byabaye ibintu bibabaje kandi bitangaje. Vitali Churkin aserukira Uburusiya, we akavuga ko iyo ngingo iteye kubiri n'ingingo ngendegwa ko z'amategeko mpuzamakungu. Intara ya Crimea igizwe n'igice kinini cya Ukraine kirimwo abanyagihugu bava mu bwoko bw'Abarusiya. Leta ya Moscow ikavuga ko ifise uburenganzira bwo gukingira neza yabwo muri Crimea. Abasirikare ba Siriya barinjiye mu gisagara gikomeye cyafashwe n'abaroberi hafi y'umupaka na Libani, aho intambara y'iki gihugu yashikana imyaka 3 ejo ku munsi wa gatandatu. Ibinyamakuru vya leta n'ibitavugwa rumwe nayo vyatangaje ko abasirikare baherekejwe n'indege zo mu ngwano kumwe n'ibigwanisho hamwe n'imiduga yo mu ngwano binjiye mu gisagara ca Yarbrud. Ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu bijejwe kugenduza agateka kazi na muntu muri Siriya vyatangaje ko habaye intana mu mitwe hagati y'abasirikare ba leta n'imigwi y'abaroberi. Yarbrud ni igisagara ca nyuma gikomeye cafashwe n'abaroberi mu ntara ya Kalamun, aho abasirikare ba leta bagira ibitero mu ntumbero yo kugara inzira yinjirizwamwo ibigwanisho vy'abaroberi biciye ku mupaka na Liban. Abantu bashika ku 140,000 baramaze kwicwa muri iyi ngwano, abandi amamiliyoni 2 n'igice barahunze kuva iyo ngwano y'igisivile itanguye muri Siriya mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'2011. Intambara yatanguye ari imyirekano ikomeye y'abatavuga rumwe na y'abatemera Perezida Bashar al-Assad ihavivamwo imigwi y'abitwaje ibigwanisho nyuma yaho habereye ubwicanyi mu bikorwa byo guhagarika imyirekano. Abategetsi muri Misiri bavuga ko abantu bitwaje inkoho bataramenyekana neza bishe abasirikare 6 kuri bariyeri y'igisirikare iri hafi y'igisagara cha Cairo. Abategetsi bavuga ko abo bantu barashe abo basirikare mu gitondo cejo kuwa 6 mu kigwati kiri mu buraruko ahitwa Shubra El Keima nyuma y'amasengesho aba mu gitondo. Abapolisi bavuga ko abo bantu baciye bahasiga amabombe kugira sambura abantu ba mbere boza gutabara, ariko abategetsi bavuga ko abahinga mu by'amabombe bashoboye kuzipfuvya. Icyo gitero kibaye nyuma y'iminsi mike heze abantu bitwaje ibigwanisho biyoberekanyije bagize igitero ku muduga wari hagati mu gisagara utwaye abasirikare, umwe muri bo akitaba umuremyi. Ntawe uriyitira icyo gitero, ariko igisirikare gitunga urutoki umugwi wa The Muslim Brotherhood kikaba kiwita abagize ibiterabwoba.
Arakoze mugenzi wacu tugejeho amakuru. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro tujahe.
wewe ujahe mbega nyine tujahe
inyishu ni mu kiganiro tujahe ikangurira urwaruka kwiyungunganya mu migambi ruteze imbere tujahe ugishikizwa n'ijwi rya Amerika
mwaramutse neza bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika Mu kiganiro tujacu uyu munsi turabira hamwe ingene urwaruka gusubira kugira inguvu mu kuduza imitahe n'ubuzi inyuma ya isoko nkuru ya Bujumbura ihiye ibidandazwa byarimo bigatokombera. Iyo nayo yadutsemo umuriro kwa 27 uku kwa mbere. Ako kaguriro kari gatunze abatari bake. Aha tukavuga abadandaza, abaranguzi, abahashinze imitahe mu mashira hamwe atandukanye mu isoko hagati Eka no mu micungararo yaho mukamenyako abahadandariza bazwi n'ishiramwe Sogemark rijejwe itunganywa giyo soko baharugwa hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bine nkuko iryo shiramwe ribitumenyesha kandi ryahora ari hatoza amafaranga ari hagati y'imiliyari 5 n'indwi ku munsi are tukibaza tuti uwagize uruhombo rwinshi nkugo yoba agisubira gutoha mu rudandazwa gwiwe urwaruka rwaruka itangura kwakorera ibyago Wogo bite. Muri kino kiganiro tujahe turaca hijya no hino ico kibazo twongera turaba umuti woshoboka. Hano kuri miko mukaba muri kumwe na Diane Ndonse kaze mwese. Mu gisagara cha Bujumbura hijya no hino iyo soko igihe ari kirasha twarabahaye ijambo kuri mikoya mugenzanje Olivier Nkengurutse baratubwira icyo babona cokogwa kugira ibidandazwa bishobore gukingirwa mu gihe hadutse isanganya ry'umuriro nk'iryo
nuko ibizimya moto vyoza bikazimya bikingirwa gute kandi ibintu byaheze kandi byaheze bariko barabibona kandi umuriro watanguye wari muke utangurira mu kibanda cy'ibiharage abantu bose twaronderera ubuzima ngaho narangura utwashara twanye nanje nkunguka none ubu tuzorangurira hehe
leta yokwiye gutegekanya uburyo buhambaye buteye imbere bwo kurwanya impanuka nk'izi ziriya modoka za kizimya moto mu bisanzwe ntizikwiye si uburyo bukwiye bwo kuzimya isoko hirya kubera ifise amaparti manini gose impande niniya gose nibaza kubwira ibidandazwa bishobore gukingirwa yuko leta ikwiye gufata ingingo ikomeye barana nk'irya soko yuko ara hantu abanyagihugu benshi baronderera ibintu ifo yuko barondera nk'amakizimyamoto akwiriye isoko igategurwa ku buryo n'izo kizimyamoto zishobora kurondera kuno zishobora kwinjira zikazimya neza dufate nk'ubu yaba hari indege nk'ibindi bihugu byahe kuba byoroshye ntiyaba hageze zisaha bikimeze uko baba bahejeje kuzimya
urumba hagiye kuba ingorane mu bisi z'abantu bazubira ico bakora kubera yaritunze imiryango myinshi cyane cyane hawuye rwaruka rwa rubidukiye ibintu byo kudandaza naho bahora binyura mu isoko rwa nakara rwaruka ufise ukora ibintu nk'ibyo byo kudandaza habari mu bintu mu mpande zose abona ko rwaruka ariko rwarusigaye rwidukiye ibintu byo kudandaza
ya Bujumbura yadandarizwamo ibintu by'ubwoko nka bwose abantu bakenera ibidandarizwa mu makomine atandukanye mu gisagara no mu gihugu hagati niho byarangurirwa ukusha kwayo rero kwatumye haba ingaruka mbi nyinshi ku barundi na cyane cyane ku badandaza mugenzanje Olivier Nkengurutse aducire ku mayange uko ibintu byifashe
Zomumva biduga n'indege biriko biragerageza kuzimya umucanwa wadutse hagati mu isoko nkuru ya Bujumbura umunsi w'Imana igerekerezo ya 27 kwezi kwa nzeru uyu mwaka Uyu munsi abakorera baribaza ikigiye gukorwa kugira urudandazwa rwari rusanzwe ruhakorerwa rusubire gutangura. Uyu asanzwe hadandariza avuga yuko ivyabaye vyabaye. Agasaba yuko abajejwe ino soko bo bareka bakinjira kuraba yuko amafaranga basize banyegeje atoba yararokotse. Ikindi kandi naho uyu muriro watikije ibidandazwa vyabo, uyu mudandaza adashima ko tumuvuga izina avuga yuko umwizero uhari kwa kazi gashobora gusubira gutangura.
Ubu tumwe dufise kinzi gizi nk'ibiri munsi ko byo wabikiriye. Simone ikintu reba tuza kwinjira bariko baturinka ngo tugende hari ya kuri kote. Tuje gukora yi. Nta mutaye tugifise. Ni mugani batureke twiheburira.
Uno munsi mugamo rafise mwizero yuko mushobora gusubira gukora nkamwe bo tunganya neza hantu hatashikiriwe.
Iyo mashini iri kurikora irakora kuri kote bu. Niyo zikadufashika dukurira uwo munyo turi ngaho hama tugakora. Bakatwubakira gusa hejuru. Hama haje gutwakira hejuru tuzomenya ngene twibakira ibibanza. Nakara abantu nibo byobakira ibibanza.
Kuri iki kidukoranije uyu munsi Gadiane Benjamin Mugisha yahora nawe aranguza impuzu bita amakombokombo akenshi ngo bazitanga ku ideni abazitwaye bagaheza bakabishura bamaze kuzidandaza. Avuga yuko irisanganye ryashikiye ino soko nkuru ya Bujumbura ryamuteye agahombo kanga n'imiliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi. Akagira ati leta nifashe abashikiwe n'ibi byago kubera yuko amafaranga bakoresha ari amadeni bafashe mu mabanki.
Nkabajya abantu bahishije ibintu byabo muri vire yari abantu baza kuturangura tukabaha amadeni bakageda kudandaza bakatwishura ariko ejo bundi mu kwa Mungu babakiriya bacu barahishije ibintu birahomba amahera menshi natwe nyene twabahaye amadeni y'ibintu ugasanga natwe turahombye amahera menshi.
Mbiga n'uru ravye amahera mwahombye muna moyagereranya muna n'igitigi kingana gute
ravye nk'amahera twahombye kandi narahombye nk'imiliyoni nka 15 nk'ubu nyene ntugenda kumwishuza uwo muntu yahishije ibintu vyiwe ngo mwishuze ntibibaho.
Umuntu akiri mutoya wari wagaragaje kwiyungunganya none wewe ejo mu gatondo hari icizero ufise
je mbona yuko bidasoze kandi ndi kugenda neza fise abenshi basanga ari amahera bafise amahera ya banki basaba ba credit ntiwogenda gukora nk'uko wari ukora kwe nta abantu dufise baze kudushorera. Ikindi nuko leta yofasha abadandaza kandi bakabaha n'ikindi kibanza cyiza kibashimishije
none mweho amafaranga mwakoresha yari ayibanye canke yari ya banki
ahanini yari amahera ya banki urumva banki nayo ikorera rondera amahera yayo.
Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Burundi uyu munsi akaba ari umukenguzi amateka nawe arasaba leta kugarukira kuri aba bantu mu kubafasha kurondera ingurane mu mabanki abanyagihugu nabo bagaterera.
Icyo nosaba nuko bene abo bantu bahahombeye ko leta yobitaho nuko kandi abarundi aho bari twese twafatana mu munda kugira ngo abo bahahombeye ntibagenda akagirire. Ndazi ko bigoye ariko ndibaza nanje yuko tugomba kwikubita gashi kuko rya soko ryari ritunze imiryango myinshi cyane. Bofashwa gute no guterera, bofashwa gute no kureta ibafasha kugira ngo bashobore kuronka akadeni hirya no hino muri banki. Igikuru nuko leta yokora uko ishoboye kugira ngo urwego rujejwe gutabara impanuka nk'izo igipolisi kibijejwe cyosubigwamo ku buryo buboneka abakigize bagashobora gutabara mu gihe gikwiriye.
Ukuguruza inomero ya konte mu banki nkuru y'igihugu kugira ngo abifuza gufasha abadandaza bashikiwe n'ibi byago uhereye ku bategetsi bo hejuru ugutunganya ikindi kibanza cyo kudandarizamwo kiri ku kibuga cy'umupira cya Kotebu mu kurindira yuko ino soko nkuru ya Bujumbura isubira kuba kwa gushasha. Izo ni zimwe mu ngingo inama shikiranganji yabaye irafata kugira ngo ubuzima busubire hagati mu gisagara ukuri kwami. Filipo Nzobonariba avugira leta y'u Burundi akavuga yuko nukubaka amastasiyo y'igitoro iruhande y'amasoko bigiye kwigwa gushasha.
Ikonte izoja ko ayo mahera nayo ikaba imaze kugurugwa muri banki nkuru y'igihugu nayo ikaba ifise nimero 1010 agakwego 1999. Ubwa kabiri gutunganya vyihuta ikibuga cha Kotebu kizimurirwamo isoko mfata kibanza kuronderera abadandaza ibibanza mu yandi masoko yoba kibifise mu kurindira yuko isoko mfata kibanza ya Kotebu itunganywa neza. Kugurura vuba isoko rikuru rya Bujumbura kugira ngo abadandaza hakurikijwe urutonde rwabo uzoba rwatunganijwe hafadikanijwe n'ishyirahamwe Sogemark bashobore kwinjira kuraba ibyabo bigisigaye bitahiye kugira babikureyo. Kunyarutsa amatohoza kugira ngo abe yaheze nko mu kiringo cy'iminsi 20.
Diane mukurangiza ino soko nkuru ya Bujumbura ikaba itanywe none mucanwa imaze imyaka 19 itanguye gukorerwamo.
Abaririmbyi nabo nyene ntibatanzwe guhoza no gutera intege abadandaza bahombeye mu isoko nkuru ya Bujumbura. Tuvuga ingene urwaruka rukwiye kusubira kugira ingufu mu kwironderera ubuzi inyuma ya isoko nkuru ya Bujumbura ihiye. Isiguro y'icyatumye umucanwa waduka mu isoko nkuru ya Bujumbura n'ubukira cyari mu matohoza abihweza ibintu n'ibindi bemeza ko ishya ry'amasoko muri Afrika zitegwa n'imvo zifitanye isano n'ugwangara canke ubugizi bwa nabi. Tumenyeshe ko icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Javel Fikiri yavuye yugurura icese ikibanza citiriwe Kotebu ahazoba harabaye isoko mu kurindira isanugwa ryaraye ihiye. Uvize inyishu yatanze ku bijanye n'amakenga yaha icyo kibanza kiri.
Muri henako gashavu hariho aba bataramenya biko biratunganywa n'ingene bizotunganya. Icyo nabwira nuko bivyose tubikora tuza turaje inama n'ingingo harimwo n'abaserukira abo badandaza kugira ngo bikorwa byose bikozwe bikore nabo nibabikurikirana nabo nzi baza baratanga ivyumviro.
Ikibanza mutegekanya kubashiramwo co bari kikote gusa canke hariho n'ibindi bibanza mwimvira kuzobashiramwo.
Ubwa mbere aho turiko turabona ni ngaha ariko murazi ko ikomine yose isanzwe ifise ibibanza byo kudandarizamo hamwe haruzuye ahandi kumbure hacari ibibanza ahakeri ibibanza uwifuza kuvuga ati jewe ndavuye mu isoko nkuru ngo manje mu ikomine abajejwe meri bafatikanye n'abajejwe ayo masoko bazoraba ko hari ibibanza mugabo ntihaje kuba umusunikano utuma udurumbanya abari basanzwe bari muri ivyo bibanza. Hanyuma ngaha abahinga barapimye basanga iki kibanza kirashobora gukwira bagereranije nuko hari isoko yahuri ingana barasanze ikibanza gishobora gukwira uko bibaye ngombwa tuzosaba nibyo turi buturiko dusabe abasanzwe bafise rya shirahamwe ryahura ariko tebu badutize twagure gatoya aho mubona hari ibiti bashobora kurenza ku minsi mikeya mugabo twe twabasabye yuko ukora ibishoboka mu kirungo cy'ukwezi iki kibanza kikaba cyatunganijwe ibikorwa bigatangwa.
Twakire umutumire wacu Pierre Clavendu umwami ndabaramukije nonge andabaye ikaze muri kino kiganiro. Uruhombo rwabaye ni runini kuri isoko yahiye. Mubiravye mubibona hari icyizere ko ibintu bishobora gusubira kumera neza.
Ndakuramukije. Ego ibyashitse birababaje ibyo sagatishishwa rumuri abantu benshi barahombeye ibintu byarayogeye. Mugabo ntawoja ngo agume arira gusa ko ari ibintu cyikiye abantu benshi ahanini ingingo zikomeye zifatwa na leta. Mugabo na bene gushikirwa n'ingorane bosubira bakagira uko bashoboye kose bakiyungunganya ntibihebure ntibahebe
abo bahombye bahombye muri iryo soko rikuru rya Bujumbura mbega ko muvuga na leta yuko ifise uruhara rukomeye hari ibyikwiye gushiraho mbega bakwiye gukorana gute nabo banyagihugu nabo badandaza amajambo make
leta y'u Burundi ifatikanije n'abayifasha amakungu boja hamwe bakagira inama ikomeye bakumviriza ivyumviro hirya no hino imigambi ikomeye igafatwa gikomeye kigashigwa mu ngiro kugira ngo gishigikire babandi bashaka gusubira gutangura bashaka gusubira kugaburira imiryango yabo mugaba handini leta itafashije ngo ishiremwo inguvu zikomeye ntacoshoboka suga mbere impanuka zikomeye zo mu gihugu n'ibindi bihugu birabishikira
ego mbega none nyene iyo bishitse none bigenda gute abantu babo kwifata gute nyene
abo o uko bifata n'ukuri sukundi gambere no kwihangana hanyuma ntuce wihebura ngo umutwe utakare ico n'ukuri n'ikintu gihambaye ariko turumva aho bifashamwo kuri ubu n'abaganga canke ababanyi canke inshuti n'abagenzi birukwavyo mugabo mu kazi leta ifise icuguraba ubutunzi bwose bw'igihugu ngene bwifashe barazi neza igikenewe carico ndazi ahanini abo bantu bakeneye bwa mbere hoho kuri ubu ideni ritavuna kuko urumva basanganywe irindi kuri ubu byogorana ufatiye mu banki nkuru y'igihugu cyama banki aja hamwe canke leta kaja hamwe n'abayifasha bagashira kigega kinini ariko gikwiye kumbura icoha utugurane abantu bato bato bashaka gusubira kwiyungunganya leta niyo ariyo soje make niyo mu maguru masha ikwiye gutanguza iryo soko rigasubira kubakwa kandi maguru masha abantu bakwiye kuronka aho barakorera mu mwanya soko ritarubakwa ibyo ni ibintu bitoteba n'ukuri kuko bitevye agahombo sikuri y'abanyasoko gusa ni ku bantu bose batunzwe n'isoko na mabanki n'amandi mashirahamwe yandi kuri ubu afise ico akura muri iryo soko
mbega none ibi byo byashikiye abarundi byo muriro wadutse muri iryo soko harahandi byo bimaze kwaduka nimba byo bimaze kwaduka aba bavyifashemo gute
sino kubwira ngine bavyifashemo mugabo urabona no ngaha mu Burundi subwa mbere soko ingozi yarahiye igitega yarahiye no mu bindi bihugu rero amasoko manini yama yahiye buriya muri Azi no muri Amerika igiko batewe New York bagashikirwa n'impanuka zikomeye leta ya Amerika yarafashe ingingo zikomeye zo gusubira kugira ngo ubutunzi bw'igihugu ntibuce bugenda kagirire hari ingingo rero bafatiye no kuri zijya muri Amerika bafashe igihe bategwa mu 2001 no mu bindi bihugu no kuri impanuka ziraba ama tsunami araba ibintu bigategwa bikayogera bigatokombera hari ingingo zifatwa rero mugaba hanini uje imbere ni leta ariko nayo nyene ibaza kumviriza bene gushikirwa n'izo mpanuka ikumviriza abantu bose ico bavuga ko inama nkuru yihuta ikwiye kuba ubwenge burarahugwa ariko ikibi nuko boteba
mbere yuko tubandanya kino kiganiro tuse twumve kano karirimbo gahoza ababuri ibidandazwa byabo mu isoko nkuru ya Bujumbura
Shite yo nakipa numururu mawita nure kumuriro Abarao mafitie ibyabo bamwe barira bandi baraba Matakazu penge kubyabo biri kubitikira Tura ujeje imiryango yose yabatangaji yatakaje umutunzi bwabo kose
Subire duhijambo umutumire Pierre Claven Dumwami ugaruka goba gwaracitse ivutu mu bijanye no kwishingira ubuzi nyuma yahise ko nguri ya Bujumbura ihiye mu rubwiriki
Nawe nuvuga nti ntibihebure siyo bishikiye bonyene bari mu bandi mugabo cyane cyane ico no batekerera ico o gishitse nikibe icigwa nikibe icigwa kuri kazoza ejo ntuze ugende ukora utiyumvira ko impanuka zishobora gushika ari gufata assurance uyifate ari kwitekaneza kwibikira ikiniki neki ugifate ni kibicigwa kuri kazoza umuntu amenye neza yuko umuriro ushora kwaduka impanuka zindi ushora kwaduka ugasanga ziragize ico zononye mu byo ari kurakora ariko iyo wavyumviriye hakiri kare ukaba biri mu mutwe wawe biroroha kwinagura kuko wavyumviriye hakiri kare
ugaruka rero rubandanye rurondera kugira ngo ushe kwiteza imbere
ego ntivyo nokuri ntivyo tuma umuntu atahagarika
ahubwo birashoboka
birashoboka birashoboka buriya nokuri nakubwiye yuko ibi bibaye mu Burundi byarabaye nahandi ego ntitubimenyereye cyane mugabo nokuri washaka reka ndakivuga nacyo nyene wosanga umuntu asubiriye gushamba ingufu nyinshi hanaho mu bidatevye wosanga arushirije na imwe yarafite kera kubera yuko ashizemo ingufu kuri ubu bibaye cyakibona kubarira bizotuma anarushiriza kuvyo yarafite
Pierre Claven Dumwami turabakenguruki
ndagukenguruki nanje
Uyu numwanya w'abakunzi b'ikiganiro tujahe watwakuye ntiyashimye kwidondora ariko avuga ati mvuye mu gihugu cha Somalia mu gikorwa cha Amisome mu gufasha kubungabunga amahoro muri ico gihugu none fise iturya amafaranga Aiko ntaro sungira inama y'ico ndayakoza ndayajya umutumire wacu rero turacyari kumwe hano muri studio Pierre Claver Ndumwami ikibazo ni rwanyu yo bigenza gute kugira ngo aya mafaranga ayakoreshe ico muteze imbere
birashika umuntu akaba afise umutahe mugabo ntamenye neza ingena ukoresha kubera yuko adafise icyumviro kirashe gitomoye atabona neza ngene yo bigenza rero uwo muntu ico no muhanura yo tumbera inzego ibigo bihari muri iki gihe dufate nk'uri BBN cyo nyine ndongoye canke muri kiforo yo mu universite rimye n'ahantu ni bigo byuguruye byakira abantu kugira ngo babatoze mu byumviro byinshi baba bafise babatozemo kimwe kuri ubu boshobora gukora kikaja mu ngiro
kugira ngo abitahure neza azozazanye amafaranga kuri ha muri ivyo bigo
oya ihambaye bwa mbere amafaranga azana aje mu ivyo bigo harabahinga bamwumviriza bakamuhanura ari nyigisho zicamwe n'ivyo inyigisho tuzomwereka cyangwa abandi bamwereka akurikirana kugira ngo cyakiyumvire kizovemwo umugambi urashe
murakoze cyane ngira ngo arashobye kubatahura neza izindi siguro azoziroha ashobye gushika muri ivyo bigo
karibu
tutandukire umwanya w'impamba mu gusozera kino kiganiro cyanyu tujahe ye ni impamba ati
sino vuga nk'abandi ngo nirutane ku mwikomo mugabo n'ivyo ntagira uto ku mwikomo mugabo turakeneye neza kumenya ingorane aho zafatiye kuko burya ingwara kugira ngo yivure neza umenye utizokira ubanza ko mwicayiteye ubu hari ibibazo uyu mubabaro ushingiye kumushuhira uyu muriro umaze gusa n'uri kurarengana bizotegerezwa kuronka inyishu ikibazo ca mbere no kumenya mbe byagenze gute kugira ngo isoko nkibya iri hagati mu gisagara kuriya ahantu umuntu ushaka kuvuga yuko umutekano ucungirewe kuri ubu gusunza handi isha ikagenda kuriya igaherengetera yose kizo ca mbere byavuye kuki byarizanye ni gisida canke kuba hari abantu babiteguye bakabishira mu ngiro ahandizeye yuko aya matohoza yatanguwe aba matohoza azogirwa ku rwego rw'intwaro ari amatohoza mbere azogirwa ku rwego rw'ubutungane aya umushikiriza amanza mukuru wa Repubulika yarayashitseho dufatiye kuri ya komisiyo yashinga turizeye yuko mu maguru masha azotubwira neza ingende byagenze
duce dusozerera ikiganiro tujahe shimiye mwebwe mwese kuvyumviro mwashikirije tasize inyuma na mwebwe mwariko muratwumviriza mufise ico mubaza canke mutwunganira twandikire kuri voabujumbura@gmail.com canke mutwakure kuri 79 940 945 canke 79 980 783 bagenzi banje Olivier Ngengurutse atororokanije aya majwi na Jacqueline Segahungu yatunganije kino kiganiro ari nawe yaragihagarariye ndabashimiye bose naho ubutaha
Hari umwizero
Ego cyane Ni mu kiganiro tujahe mwako mushikirizwa n'Ijwi rya Amerika
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ubu ni umwanya w'ikiganiro dusangira ijambo
dusangire ijambo dusangire ijambo Mwaramutse nshuti mwese mukunda ikiganiro dusangire ijambo ikiganiro mugiye gushikirizwa na Frederic Nkundikije uyu munsi rero tukaba tugivuga cyane cyane ku byerekeye uruhagarara rwa politike rwabaye mu Burundi mu minsi heze cyane cyane ku munsi wa gatandatu uheze aho twabonye imyiyerekano y'abanywanyi mu rwi MSD yahavuye ivamwo umugomuko eka gushikaho abapolisi bakoresha ingufu agakoresha imyuka irakira mu maso eka hariho n'abavuga ko n'insoro zica zishobora kuba zarakoreshejwe hanyuma haravuzwe kandi abakuru avuga ko n'abanywanyi umugambwe MSD bafashe abapolisi bakabanyuruza eka bakabapfunga ibyo byose n'ibintu bisa n'ibiteye amakenga muri kigihe cyane cyane mu Burundi tubona ko abarundi basa n'abamaze gushira ku ruhande indyane zaba indyane zifatiye ku moko canke indyane z'ubundi bwoko ibyo rero bikaba bije bikurikira izindi indyane za politiki zari zahitiye mu minsi iheze mu mugambwe uprona aho naho nyine byibonekeje ko abanywanyi w'uyu mugambwe batavuga rumwe eka hakaba harabonetse kandi n'ingorane zari hagati y'umugambwe iprona n'umugambwe uri ku butegetsi canke na leta y'u Burundi ibyo byose n'ibintu biteye amakenga cyane cyane abarundi babona ko muri iki gihe biteguriye cyane cyane amatora hakwiye kuba umutekano kugira ngo umuntu wese yitegurire ayo matora bashinga ntahe mwese turi kumwe ngaha aha ubwamene na mbere nashaka kuramutsa ndabashimiye cyane gose turi kumwe n'umushya ntahe Fabien Cijahayo mwaramutse neza Fabien
amahoro neza
mwaramutse neza turi kumwe n'umushya ntahe Alphonse ndayikenguruki mwaramutse neza Alphonse
Mwaramutsaga Fred
Mwaramutse neza mwaramutse namwe mushya ntahe Methode Ndikumana
amahoro neza Fredi
amahoro mwese murakoze kuba mwitavye ikiganiro nashaka muduhe ivyimubiro byanyu reka nashaka dutangure kumushya ntahe Alphonse Ndakenguruki atubwire mbega ivyabaye mu Burundi mwarabikurikiranye mbega ku bwanyu hariho ukuntu uruhande rwose rwari gushora kwitwara kugira ngo ivyabaye aho nuvuga ingufu zakoreshejwe eka n'impande zose kugira ngo ibibe byagenze ko byagize hari ikintu kubwanyu mubona nka nk'abapolisi bari gukora kigatuma badatana mu mitwe n'abanywanyi umugambwe MSD mbega hariho ikintu abanywanyi umugambwe MSD bari gukora kugira ngo ibintu ntibigende byagenze
urakoze ku mijambo Fredi kubwanje uruhagarara cyo no kwitura uruhagarara rwabaye hagati y'umugambwe n'abanywanyi abo mukambwe MSD na niki police ni bintu no vuga mbere ko yabaje cyane birabaje cyane kuko usanga byaratumye abantu bamwe bakomereka abandi bagahunga imiryango ikababara ugasanga rero ibyo ni bintu birabaje ubuze utimbega hari kintu cyari gushobora gukogwa kugira ngo ku ruhande n'urundi ntihagire icononekara ibyo cyari gushoboka gose cyambere cyari gushoboka nuko ngira ngo umwe wese yari gukoresha icamategeko amurekuriye agakoresha amategeko amurekuriye ari umugambwe MSD ugakoresha amategeko ategekarijwe mu gutegura amanama biraboneka yuko kumbure ngira ngo uburagizwa imigambwe waragizwa n'ishobora kugira inama ukwishatse mugabo iyo bimaze kugira aho abapolisi baza bagakifuza inzu ukabona biko bamaze kukurikirya nino igihambaye ngira ngo nukuraba ingene wokora kugira ngo ntibigere aho byageze igipolisi nibyo carakoresheje ingufu zirengeje ukajya yuri kura uragwana n'umuntu ukabona wamaze ku nta nguvu nini agifise zotuma wewe ubangamirwa mu mibereho yawe nta kamaro ko guca inkoni nini urahetuka kugaca inkoni ntoyi ko ni nkoho ngira ngo bari bumvise ko bari bazasa basoda zari zamaze gusubizwa ngira ngo bari kubegera bukebuke bakanyuma bakabafata mu buryo bashobora kuba barize kuko nibaza ko bazi ingene bafata abantu baba kumbure batari mu mateko cyangwa naho baba bari mu mateko bazi ingene bashobora kubegera bakabafata bakabegeranya cyangwa bakabatuma bashobora kubegera
kwaka inkoho umupolisi eka w'igihugu ivyo mwebwe mu bivuga kwiye
ico ni kintu kibi cyane kwaka inkoho umupolisi w'igihugu ibyo byarigeze kuba Freddy nuko twibagira ningoga byarigeze kuba mu matora yo hagati mu munyiya yamamazo yo muri 1990 hafi ya 1993 aho abanywanyi mu umugambi bigeze kwaka inkoho umusoda w'igihugu umupolisi hanyuma baranamumerera nabi mugabo birahita birahoyahoya birahera bukebuke kwaka inkoho umupolisi ibintu bibi cyane kuko uba uri urarenga urugero mugabo rero sinovuga ngo kuko batsi ngoho umupolisi ngo nucukoresha uburyo burengeje ntibisigura nshobora gusigura ikintu ku kindi ngoho zamaze gusubizwa ukabona yuko abo bantu izo ngoho bari batse umupolisi zisubijwe ntuvuga ikeneye gukoresha inguvu nk'izo bakoreshwa icyo gihe
yego mushyira na metode ni kumana mwebwe ikintu mubona ko cyari gukorwa kugira ngo ibintu ntibishike aho byashitse ku mpande zose ni nk'iki
yego ndeje no aho no hera nuko guko mushinga nta ya Alphonse ayivuze imigambwe ufatwa kuri MST n'indi migambwe mbere ita tuvikana n'ubutegetsi isa ni yaburagijwe gushikaho bamwe ngira ngo bagira bati twere turitamo mu byukuri rero nibaza yuko leta n'igipolisi bakuye kuraba ingene ubwa mbere boha uburenganzira imigambwe igakora ku mugaragaro ikisanzura kwiremewe n'amategeko kandi nabo barayemeye simbona rero ingene umengo hari imitego yerekeye ibikorwa bijanye n'iyo migambwe
mu gihe metode leta nk'uko mubivuze ijuragije iyo migambwe imyifato yo gufata nk'abapolisi ikabaka ibigwanisho imyifato ibereye mu gihugu kirimo demokarasi
eka oya naje wicyo sino bwa ngo wishingira intahe uri nkigi naho kumure ntazi ngene byashitse mugabo ngira ngo nta kuntu byari gushikaho waba polisi bakwa ibigwanisho ariko uko ndabyumvise nuko mureka ngo bari bamaze kubatera baja mu nzu cyo se numva igituma abantu birukanywe gushikaho bahungira mu nzu mu ngoro y'umugambwe wabo hayima igipolisi ntigira ati aba bantu barirutse none rero reka tubareke hanyuma kandi aho nagomba gushikana nuko jewe sinumvise ikosa rinini bagize igihe bari muri rya myimenyerezo yerekeye kugira ikarashishi sinumvise ingene byatanguye gushikaho bishika ku rugo rugero rwose ko usanga bari babwiye mu by'ukuri numvirije MST none abo ko numva ngo abandi bo mu yindi bo mu mukangwa barashobora kugira ikarashishi bagataha n'amahoro
ego me icyo kibazo turakigaruka ko mu kanya ariko ikambanze bazene mushya ntahe Fabien Cishayo nawe atubwire ikintu yibaza ko cari gukowa kugira ngo eka amazi ntarenge inkombe nkuko byagenze
nshaka kubanza kugaruka ku byo Alphonse avuze igihe yavuze yuko bigeze kwaka inkoho umupolisi nibaza yuko ari ibyo mu 1993 igihe bari ko baragira ibintu by'imyamamazo kandi yari fodebu icyo gihe rero umuntu nashaka kwibutsa yuko umuntu atari yambaye igipolisi n'umuntu yakora muri serivisi ya sekuriti y'igihugu hanyuma rero babona abantu bari bagiye mu mitinga babona baratwagiriye kandi babona umenga hari ibintu bitagenda neza niho basanga rero abantu bambaye gisivire bitwaje inkoho bibaza yuko bashaka kwica abantu zeta zaye nicyo gituma uwo muntu baciye bamufata bapaka iyo nkoho ntibisa rero n'ingine umuntu yambaye igipolisi yo bari gukora ko ikazi igipolisi ibintu biboneka hanyuma bakamwakira kandi bakaba bamufunga
kintu umuntu yokwambira ko Fabien na Alphonse nuko umuntu akoze ikosa iryo kosa ridashobora gusigurwa nuko uwundi arikoze nko muri bihugu biteye imbere murabizi neza ko kwaka eka no kwanka ikintu mu polisi akubwiye ari igicumuro gikomeye cyane gusa ari kosa rishobora gutumwa bagushira no mu buroko nashaka rero muwandanye Fabien cishaye mutubwire cyane cyane ikintu mubona ko cari gukora kugira ngo ibintu bigende nabi nkuko byabyagenze
Kini wa zaku kinu chambere tutangwe kukura kujua nguyeke ujende na winka kuteko pida genze Nukuigisha abantu bose abantu wa polisi abantu wa chiba Matigeza kukukukukukukukukukano Arabantu umuntu weza kukukukua Na jihugu na chini jihugu virimo demokrasi njivi tu vamo Kanda hangu wa shura kufata wa polisi na kuja wa fashe wa jawani Nisho jituma nashura kutegiri ngele bishobora amazi ashobora kurenga ikombe ibintu no mu demokrasi bitabaho kandi twari dukwiye uko abarundi bose tubasigurira bashobora ibintu birakenewe ko abantu bose bamenya ko bitabaho bidashobora atangira ubugishobora kubyemera mugabo rero ngaca mugaruka nkagira nti turakeneye duhasigaye umwaka umwe kugira ngo amatora y'umwaka ashike turakeneye kugira ngo abantu bavugane tureke kuvuga hanyuma rero abantu bazotugwa baze batogwe n'abanyagihugu mu mahoro mugabo rero na hamwe ndahindukira nkavuga nti bo tuzi hari abantu babona yuko umenga naho tuzotora mu mwaka uza batazoshobora gutogwa cyangwa batamajwi menshi bazoro bagaca bagira bati reka tuvuze induru ayo matora nta amatora ntabe hamaze cyo tubwira mu bantu turonde ko amatora atabaye reka turabe ingene dusabikanya ubutegetsi niyo ndo siguro yonyine mbona mu bintu byo bikorera shiki Burundi
mushi yanahe Alphonse ndayikenguruki ivyo ni bintu mwibaza namwe ko vyoshika turabona ko uruhagarara ko iminsi yegera amatora nkuko twabivuze hasigaye ikiringo cy'umwaka umwe murabona ko nkuko iminsi irengana ariko haba uruhagarara rukomeye twavuze uruhagarara rwabaye hagati ya Iprona eka n'umugambo uri ku butegetsi eka bashikiranaje bakuwe umu vice president gakugwa abandi bashasha batemerwa ni umugambwe mbe ugo ruhagarara rwose tubona rwiyongera muri iki gihe rwarujanye n'aba nkuko mushya na FBI bitubwiye bifise isano n'amatora yimirije
birashobora kuba bifitanye isano birashobora kuba bifitanye isano mugabo ko Fabiana bivuze kumbure abivuze yego birashoboka ku ruhande rumwe ariko jewe ndashobora nukongera ko nikindi nkavuga nti hari nababona kumbure mu matora muri cumi mu matora y'umwaka uza badashobora kumbure kuronka amajwi nk'ayo bari baronse mbere nk'ayo bari baronse kera ugasanga kumbure ububasha bafise mu gihugu buriko buragabanuka bati reka rero natwe imbwi dukoreshe uburyo dufise duhabwa ingufu dufise duhabwa n'ubutegetsi dukore tubukoreshe mu gutotiza abo tutavuga rumwe mu kubapfunga mu kubabuza kugira amanama mu kubagirira nabi uko bashobora kose nibyo birashoboka nibyo niyo n'indi n'indi fase n'indi aspe y'ibintu biriko biraba rero nkuko ariko arabivuga ibi birashobora kuba bijanye n'iyi minsi y'amatora yegereje iminsi yose yamariho utuntu tutu tutushamirane abantu bagashamira imigambi yashamirana abantu bagashamirana amashava akaduga ugasanga abantu barashushe barasurutse
yego metode ndi kumana nashaka namwe mbega ukoramwe niko mubibona ku byerekeye icyo kibazo
yego mu bisanzwe twese turazi uko amatora azanana n'ibihe by'uruhagarara ariko jewewe nagomba nce aba ntiriwe ndateba abatwara ubu mu Burundi kuko Burundi si ubwa mbere buja mu matora Burundi si ubwa mbere bugira ingorane zerekeye umutekano umuntu rero akamenya n'ingene CNDD-FDD yagiye kugira kenshi rero jewe birambabaza bimwe umuntu adashobora kuyibaza ingene umengo dutera dusubira inyuma naho bahaje amatora none ubutegetsi bumaze imyaka ingana gutyo ntibuzi izo ngorane ngene zyaye n'amatora jewe rero nsa n'uwo kwemera ibyo Alphonse ahubwo avuze nibaza yuko cane cane kuko ko igituma hari urwo ruhagarara rudahera mu by'ukuri twese tubazwa ubutegetsi
ubutegetsi guko nibwo butegerezwa kugira umwuka mwiza w'amatora. Ubu rero ubwo ruhagarara ruza muri leta kujya ko gukura ikigega cyame cy'umukuru w'igihugu kujya ko kubuza kuburagiza mu by'ukuri ifona kurya ko kuyumenga bajya bimbonera kure umenga basana abana bi binkundwa akazi abari nabo bagira ngo barasose bakaba sukamwe ibyuka kurya kwindi migambwe umenga byaranse ko yiyunga cyangwa bayibuza kwisanzura kurya ahe bambuye imya Frederic apfundiye mu gasho kandi mu by'ukuri umuntu yarumbise ibintu bisa n'idendekeranywa zimanza hanyuma rero gahereza kungene n'amakungu zewe asemerera kuva bagize gwa rupapuro bizi rupapuro rw'inzira rwagizwe na Benuve hakaba n'uwo muntu aherutse aserukira itazi ni za Amerika hajya muri kijya kajya karere agira ati ibi bintu ibiriko biraba ngaha murabiraho bizohaba bikwega karambaraye ariko muri ivyo byose mukamenga ubutegetsi busa n'ubwica amatwi ngo teriyo se ma canke ntangorane ngo barashikuza ngo ivyo siko bimeze oya Uburundi twebwe tuzi ingorane twaciyemwo akantu kose umuntu akwiye kukitondera igihe abona umenga ashobora gukora ku mutekano
ego tugarutse nyene kuri ayo matora mushya nahe Fabien Cishayo hariho imigambwe kuko mubizi kuva mu 2010 iyo nkoye ikarava muri amatora ntije amatora gushika uburo iyo migambwe rero ntiyagize uruhara rukomeye cyane gose mbega amahirwe y'imigambwe yari yo yose cyane cyane itavuga rumwe na leta ika n'umugambwe uri kutegetse amahirwe yayo mu 2015 ifashe gute
amahirwe yayo ari mu makarte y'ubujumbura ari ku misozi y'u Burundi abo bantu nibagende begera abo banyagihugu babasigurira ama programme ya amabagire bati mu 2015 tuzuba twagarutse muraheza muduhamajwe nta handi amahigo yabo bazoyakura
mushiga nahe Alphonse ndayikengurukiye murabona ko imigambwe itagize uruhara muri politique cyane cyane ubu muri baza ko amajwi yari yaronse mu 2010 azoyaronka muri kigi
erega majwi yo mu 2010 Freddy ntawo uvuga ko yaronse cyangwa yabutse kuko baravuye mu mwihiganwa dogo ntawo uvuga ngo barayonse cyangwa barayabutse ntibayabutse kuko bayitoje bakayabura bayabutse kuko batitoje aho rero ntawo jangaho ngo acavuga ngo bayabutse gose ngo ntawe bari bafite n'icyo cyo mvuga nti abo bantu amahirwe bafise boshobora kuyaronka niba barike baduge ku mitumba baje ku misozi abo bafasha Burundi bafasha abo bakuru b'imigambwe bafasha abo bari mu nzego z'imigambwe idufata kimwe na leta bashwari Burundi bashwari igihugu bajane programme bajane ijambo ryiza ihumure bajane programme bajane bagende basaba abanyagihugu ko bubashigikira hanyuma tuzorabiye ko muri mu mwaka uza ayo majwi tuvuga ko bataronse batazokoramo n'amake ya ubwo mbere ngira ngo hariho n'abatinya yuko bohava baronka menshi gusumba uko tubyibaza niba barikiriho bagende bakorere ku mugaragaro bakore nk'abandi bose kuko abandi bose bariko barakora hanyuma igihe nyuza n'umunzane
ego me yinyuza n'umunzane metode ndi kumana imigambwe itagize uruhara rwa politike cyane gose muri myaka yose nka ine iheze murabona ko izo hava yitwara neza muri ayo matora ni yaba ko akajagari mbona ari kenshi
mu by'ukuri umuntu atanye impanuro yoziha impande zombi yuko amatora ari higanwa rikwiye kugirwa mu mutekano jewe rero usangwa nk'ubu umunyagihugu nizeye ko ariko arashinga ijisho ibigirwa n'abanye politike bari mu Burundi ugasanga umugambwe CNDD nk'akarorero FDD ingene uriko uritegura amatora bakabona umengo bariko barikwegerako ntibariko barohereza abandi ntibariko barategura neza icyo gikorwa ntibazobaha amajwi ugasangwa imigambwe itumvikana na n'ubutegetsi bariko bigenza ukuntu bagomba gutoba no gusotora nk'aba polisi cyanke badafise ama programme meza ntibazobaha amato ntibazobaha amajwi nico gituma jewe mu bisanzwe hakwiye kuba indero y'abanyagihugu bakaraba bakama bashinze ijisho kwa abantu bazotora nibatora nabi bazoba aribo bariko bikwegera ikara mu bushambara
ico ni cimviro ciza cyane gose metode avuze ko abanyagihugu bakwiye kwama barikanuye bakaraba niba umugambwe uri ku butegetsi nawo nyene utajuragize imigambwe niba kandi n'abanyamigambwe batavuga rumwe na leta batakora ibintu bifise intumbero yo gutuba canke kudurumbanya nkuko tubizi abarundi baragiye mu ngwano mu gihe kirekire ikabasa n'abarushi abantu kenshi na kenshi abarundi urabona ko yifuza amahoro eka bakava no muri ivyo bikorwa byo kubungabunga umutekano za kubungabungwa n'ibindi bihugu bakaja mu gikorwa vy'iterambere mushinga ntahe Fabien Tshahayo ingaruka mu yibaza ko nk'ibikorwa byaba by'imigambwe itavuga rumwe na leta canke ibya leta ingaruka mu yibaza ko bizogira ivyo bikorwa n'ivyabari vyiza canke ari bibi kubanyagihugu nk'ibi muri yibaza ko abanyagihugu bashobora kuba ari nk'abantu bashobora kuba babona ko badebukiwe n'abantu badatuma biteza imbere
icambere nuko abanyagihugu je uko icyumviro n'ikiwanje ubu umuntu yaronse amajwi 15 kwijana agaheza akamara kanya kavuga ngo je ibintu ndabihebye ngo amatora yaribwe abo bantu bamutoye bagaca basanga nta numwe abaserukira mu nzego za leta ejo ni yasubira kugenda akorongera ati ntora bizomugora abasiza kubasigurira ingere yashoboye kugira ibyo bintu ikindi nacyo igihe abantu bitwa ko batavuga rumwe na leta ariko igihe cyose baba ariko baratuka leta ngo leta bigira ibi leta igira biriya mugabo batagira bati twebwe ngiyi programme y'iwacu ngaha hantu dushobora gushikana igihugu naho nyine bizobagora icya gatatu nuko igihe umugambwe wose uri muri kiriya gihugu utazoba ushobora kwerekana yuko ushigikiye amategeko ari muri kiriya gihugu ushigikiye inzego nshaka kuvuga nk'ibintu by'igipolisi igihe batokwerekana ko badashobora kubaha abantu bajejwe guhagarika umutekano bizobugura abanyagihugu kuko badati abajya abantu turashobora kubaha igihugu ko dabagira abantu nitwabaha igihugu igihugu kizoba kiriko kiraja hehe nuko nico gituma ibintu byose bagira bari ikuntu bari ku gutegeza cyane bagwanya leta bakiza kwerekana yuko bashaka ineza y'igihugu badashaka ineza y'umugambwe wabo gusa sitaje nshaka kuba yuko badashaka gushikira bijya bibanza bariko baragwanira kuri bera ribiri nk'abandi hanyuma ngo bagire bijya nyene cyane bagire ibintu kumbure byuba ari bibi byabajya bari harya
Alphonse Daikengoki twavuze ikibazo gihambaye cyane gose cingaruka zishora kuba eka abanyagihugu barindiriye ko amahoro aboneka mu Burundi bakiteza imbere nabo nyine eka bakabona ko igihugu cyafashe inzara y'iterambere ariko tukatona muri iyi minsi cyane cyane muri iyi minsi nkuko twabivuze amatora yigereye indyane ari nyinshi za politike zitavana ko mbega ingaruka ibyo bishobora kugira ku banyagihugu batanga amajwi ni nkike muri yaza ko abanyagihugu nkuko Fabien bivuze eka na metode bariko bateza amatwi eka kandi barabishijisho abanyapolitike bacu
abanyagihugu novuga yuko ego bari kwararaba mu gihugu ingene biri kuyagenda uko bamubaba mu gihugu kandi hajya cyane twebwe ntitubibona cyane nkuko abanyagihugu burya babibona erega bo babibayemo ngo babirimo ku munsi donc no kuvuga ko ikibaye kigira ingaruka mbi kuri bo directement bashikira uno nyene kitazunguruka kidaciye kure na gato rero bibamwo babirimwo rero kuvuga yuko bazohava barambirwa bararambiwe bararambiwe uko wumvirije ibiganiro bibica ku maradiyo atandukanye yo mu Burundi urumva ko abanyagihugu bababaye bashavuye bamerewe nabi bagira bati ibiri kwenda dushikira ntabyo tubona ntabyo twari bwabone turagowe turashonje ntitugire epfo icyepfo ntitugire icyaruguru abo bapolisi muvuga ngo imigambwe itavuga kimwe na leta ntibasomera nibyo ishobora kuhita basomera cyangwa ibasomera ntabyo nzi mugabo harya nabo nyine ubuntu burihabwa fredi ubuntu burihabwa nabo nyine ngira ni ukuza barakora ku buryo wabahitanya kihuku wabizi lakani nilibadze barabafata nguko wafata lero nga vuka yuko ngilango abanya kihuku wariko wabibu na nifjo ejo alashora kukira batitwebge nato mwatu marie nacho mwatu marie icho tukwa batore icho tukwa batumye ni maki tushikieko ugasanga kumbure barabahanyi guhana rero kumunyagihugu ahano munya politike igihano batanga urakizi sigano cyo gupfunga cyane cyo kugira ikindi bakwima amajwi hanyuma guka bakwira kwima amajwi aho waruri akajabandi
ego umushya nahe metode Ndikumana Fabien ashikirije ikibazo gihambaye cyane gose cyane avuga ku byerekeye imigambwe itavuga n'umwe na leta kenshi yama iriko iranegura ibikorwa na leta aho gushikiriza imigambi yayo mbega ibyo ntibishobora kubera intambamye nk'imigambwe itavuga n'umwe na leta amatora yimirije
oya kuri ico Fabiano n'umugenzi mugabo nibaza ko asa n'uwihenze kuko mubiraba imigambwe itari ku butegetsi ibyo birimwo mu byitegezwa kwama ishinzi cyisho yuko igihugu kiriko kirongorwa nkuko icyo tegeretse ari aho bahengamye bakahagorora bakababogora nyacyo gituma jewe no vuga mbere yuko mu migambwe irya itavugare na leta yo kwiyunga n'ingoga kugira ngo kuko demokrasi nayo nyene igirwa nuko hari opposition ikomeye opposition ikomifisi byumviro nayo byerekeye ama programme n'imigambwe jewe nibaza yuko kubisohora hataragera byo bisohoka mu matora hakagira rero ejo amatora agatangura bagasanga ntibagire icyo erekanye bashyize imbere bashobora gusumbya umugambwe uri ngaha aho niho umuntu yoshobora kugira ati ntacyo bariko barafasha
ndabona akanya gasana kariko katujana
nagomba mpete umbungundi nsaba yuko atamigambwe y'abahutu dukeneye nkuko tudakeneye imigambwe y'abatutsi nizeye yuko ivyo twabirenze ntibabidusubizemwo dukeneye umugambwe utwara neza igihugu utwariye abanyagihugu twese tugenda kumba yuko igihugu iriko gikorera bene igihugu nico jewe nico nosaba
ako nakamo keza cyane gose nashakanda mbaze na Fabien numve ico avuga kuri aho kama muteye
bene gata yuko ibintu bya moko nkuko bavuga twarabirenge sinshaka kuvuga ko byaheze nshaka kuvuga yuko igihe arusha babugeze ati umugambwe wese tuzo kuwo tuzo kuba mwaho tunabatutsi aho twaragize intambwe ikomeye kuko nta uzosura kuvuga ngo ujya mugambwe n'uwabatutsi ujya nawe n'uwabahutu magawa abantu babandanya bavuga ngo bariko baratotiza ngo ipronagono kuko ari umugambwe w'abatutsi kandi twagona na ntuzeye na mbitinje ari umuhutu hanyuma ngo ijye urya wundi ngo ntuzeye muri fode mu yindi migambwe hose hariyo abahutu hose hariyo abatutsi nico gituma rero umugambwe wose uzotwara igihugu uzotiza kuba uri mwabo bantu nico nge nibaza yuko iyo ni intambwe ikomeye twagize
iyo ni intambwe ikomeye twagize cyane rwose kandi iyo ni intambwe abarundi bamaze gushika ko kandi idakwiye gusubira inyuma nashaka nawe umushyira ntahe Alphonse mugire icyo muvuze ko icyo kibazo nyene gishikirijwe n'abashinga ntahe babiri Metode Ndikumana na Fabien Nshishahe
abashinga ntahe bavuze byiza cyane kuko hari ibintu tumaze kurengana Fred hari ibintu tumaze kurengana byo kuvuga mu migambwe yabo turi migambwe y'abatutsi cyo twarabirenganye kera uravye ikibiri ingene kifashe ubu ntibosubira kuvuga ngo ikibiri nica abatutsi nica abatutsi ibyo ntibishoboka uwavuze ko ipfura nari umugambwe w'abatutsi ntawe ndumva uwo yayivuze
rero
yihenze
manyubakuru ngo bariko baratoteza umugambwe w'abatutsi
uwo arihenda rwose yoba yihenze abivuze uko yoba yihenze cyane kuko abantu barihenda rero icyo kibazo twarakirenganye ahubwo ubu hasigaye hariho umugambwe ngira hasigaye hariho umugambwe w'abakora neza n'umugambwe w'abadakora neza nayo ibisigaye kuvuga ngo imigambwe y'abahutu n'iy'abatutsi ibyo twarabirenganye ni nk'uko ubu atamuhutu yovuga ngo kwatwara umuhutu ndamerewe neza cyangwa ndamerewe nabi cyangwa ngo atwara umututsi ngo ndamerewe neza cyangwa ndamerewe nabi ibyo ntibikivugwa twarabirenganye kandi n'intambwe nini cyane tumaze gushika ko twari dukwaye gukwiye gusimbiza ahubwo tukaja mukora butwara igihugu afite icamariye abahutu n'abatutsi n'abandi n'ubundi bwoko bwose n'abanyamahanga baba mu Burundi agatwarira bose agatwara ubwoko bwose agatwarira abantu n'abatara barundi baraba mu rwo Burundi
bose bakitwara Burundi
bagatwarwa no gutwara neza Burundi abone bo dukeneye nta bandi dukeneye
ko kamo gashemeye niko turangirije ko ikiganiro cacu ndabashimiye bashinga ndahe mwese twari kumwe Fabien Cishayo murakoze cyane gose kuvyimvira mwaduhaye Alphonse Ndakengurukiye nawe ndagushimiye cyane gose Méthode Ndikumana ndagushimiye nawe kuvyimvira mwese mwaduhaye mwakoze
amahoro cyane
Turabashimiye namwe mwese. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cyo munsi dusangira ijambo. Mwakoze kudutega amatwi. Mugira amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to Weekend Programming in Kirundi and Kinyarwanda on The Voice of America.